Ndabahaye ikaze mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka. Izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno munsi ni umunsi wa gatanu. Hari jambo nashaka kutuganira ko uno munsi kuvyerekeye agakiza. Agakiza no kuvuga le salut. Nico kintu ca mbere umuntu wese ari muri kanguka ndamwipfuriza, kuko hari amakado aronse mu buzima. Hari umuntu baguha amakado wo kugira ati mwiyumvire kado ya mbere wayaronse. Umwe wese arafite ico yovuga camunejereje, ariko nagara kugira yuko mu makado kado no kuvuga agashimwe canke iganuke sinzi ingendo kivuga, ariko kado waronse ya mbere mu buzima nimba waronse agakiza niyo kado ya mbere iruta amakado yose. Kuri anniversaire ronka kado, kuri mariage ronka kado, abantu baguha amakado, ariko kado ya mbere ni ubuzima budashira. Kubona waronse ikintu, waronse kubuntu kizogutuma ushobora kubaho ubuzima bwawe bugaha ku isi n'inyuma y'urupfu ukabandanya ubaho. Nikuva yuko hari ikintu kidasanzwe uburonse yuronse agakiza. Akiza rero nashaka kubwira abantu bakoranyumviriza, umuntu wese yizera ijambo ry'Imana kwa rukuri, hari ijambo nashaka dusome mu byakozwe n'intumwa 4:12, Acte des Apôtres chapitre 4:12, havuga ngo il n'y a de salut en aucun autre car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aya majambo mvuze ngandasobanura mu kirundi ngo nta handi haragakiza munsi y'ijuru, nta rindi zina ryawe mu bantu ushobora kuronkamwo agakiza, nta rindi zina atari izina rya Yesu Kristo wenyine. Cyo gice cyose mugisomye, nta rindi zina atari Yesu Kristo wenyine. Izina rya Yesu niryo ryonyine ritanga kiza. Ushobora kuba warumvise amazina yandi, ariko Yesu niwe wenyine atanga kiza. Iyo tuko turabwira abantu ngo akira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo numwemere, numupfukamire imbere, niwature ibyaha byawe, kugira guharire, no kuvuga yuko niwe wenyine yaronse ubwo bushobozi bwo gutanga agakiza, bwo kuronkamwo ubugingo budashira. Rero kuno munsi wa gatanu ndakubwira abantu ni ingo kwa Yesu, ni uze kwa Yesu. Yesu arakurindiriye. Umuntu wese ari ku isi Yesu yaramupfiriye ku musaraba, yaramupfiriye kugira ngo ibyaha byawe yaravyikoreye. Ije mugiye maravuga ngo Yesu yikoreye ibyaha, ibintu byose biwakoze. Yumvira umuntu yoza akavuga ati nditse amakosa yose yagize yanshireko. Yesu yishize ko amakosa yose kwakoze, ubusambanyi, ubwicanyi, ubeshi, ibintu byose bibi bibaho, Yesu yaravyikoreye ku musaraba. Ariko nagana kugira yuko nubwo yavyikoreye ku musaraba, rushobora guharigwa utaje imbere yiwe ngo wihane. Rero niko nahamagarira abantu kwihana, kwakira Yesu umwami n'umukiza, kuko izina rya Yesu rimwe ubushobozi, izina rya Yesu rirabohora, nta rindi zina ribaho, ni izina rya Yesu wenyine. Ufukamye ukamuhamagara ukavuga uti kuva uno munsi ndashaka kwakira k'umwami n'umukiza, kuva uno munsi ndashaka umbere umukiza, kuva uno munsi ndashaka ubuzima bwanje uburongore, kuva uno munsi ndemeye igikorwa wakoze ku musaraba. Umuntu avyumvije gutya, mu bisanzwe nta muntu yarakwiye kwingingira kwakira agakiza, kuko agakiza ni inyungu yawe. Akiza ni inyungu yawe, ni wewe uzoronka ubugingo budashira. Urahiriwe wewe ukurumva no majambo, kuko ukuronka opportunite canke akajyo ko kuronka agakiza, kuburyo ni wamwemera ni wishura kuri no apere. Yesu ariko araguhamagara, sijeri ko araguhamagara, Yesu ariko araguhamagara, arashaka gutunganya ubuzima bwawe. Urarushe n'ibintu vyisi, urarushe n'ivyaha. Reka nabwire yuko ivyaha abantu barabikunda, ariko ivyaha birarusha, c'est fatigant. Ivyaha biraruhisha, kuko ugenda mu byaha uzingiye kuryoherwa, ariko ugasanga urarushe gusumba, ugasanga urononekaye, ugasanga urononye umubiri, ugasanga ubuzima bwawe urabwononye, ugasanga umuryango wawe urononekaye, kazoza yawe urayononye, warondera uburyohe bw'icyaha. Icyaha kirica. Nashaka rero wakire Yesu, upfukame, umuhamagare aguharire, ucike umwana w'Imana. Ushobora kubikora aho uri, wapfukama ukamuhamagara, cyangwa ushaka tugufasha, ushaka kuduhamagara ku 251 39 11 47 39. tugeze mu mwanya w'inyigisho inyigisho tumaze ko indwishika ku zitatu twayitanguye itariki 26 z'ukwa kabiri 26 février abashasha murashobora kuja kuri kanguka.com mugaca muja muri menu archive hama mugeze kuri archive mugaca mubona inyigisho nshasha yatanguye itariki 26 z'ukwa kabiri 26 février vugaye ko tuko turiga igitabo citanguriro ndashaka yuko kino gitabo cyose tukirangiza abari bashasha musome ibice bitatu bya mbere ikatuba ndanye aho nari ngeze jo ejo nari ko nabereka ibyabaye twagusoma murongo wa 11:3 chapitre 3 verset 21 ingene imana yafashe urukoba la po nuva yuko hari gitungwa hari gikoko imana yishe kugira ikuremwo urukoba la po yayo hanyuma nigo yaciye bafuka kuko bari bazo kwifuka amashami yemababi bagira isone ikera ntibabona ko ari gusa ariko babonye ko ari gusa inyuma y'icyaha hanyuma nicira bafuka ejo nari navuze ko gwa rupfu rwa mbere la mort ya mbere imana yaremye kuva Imana irema Adam na Eva nibikoko cyayikoko cyambere gipfuye Imana igikuramwe urukoba irabafuka ni gicapo cugucungurwa na Yesu Kristo iyo byose byerekana ingene Imana izocungura umwana w'umuntu kumusaraba igorogota icyabaye ni uko kugira Imana icungura umuntu Yesu yaje kwisi aremera rapfa aricwa kuko icyo gikoko cishwe Yesu nawe nyene yarishwe cyavuye amaraso nawe nyene ava amaraso cyari gicapo jo gucungurwa urukoba rwacyo rurafuka ubusa bwabo nkuko urupfu rwa Yesu rufuka ivyaha vyacu nuva yuko na umva kuri umunyavyaha urupfu rwa Yesu rwabaye kugira rufuke ivyaha vyacu rero urya rupfu niko rizigura murongo wa 22 imana ikirabasohora barava mu itongo rya Edeni kugira bagende kurima isi pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris agende kurima isi yavuyemo umuntu yavuye mu isi sinde ko muvyumva imana yamukuye mu isi mwivu iramurema hama imana cya musora muri Edeni imujyana kuja kurima isi yonyene wenyene yavuyemo cyo gutuma abantu bavuga ngo wavuye mu ivu sura mu ivu nubwo yuko ivu niyo yavuyemo niyo yaremewe kandi apfuye asubira hariya nyene muri rya vu nyene yavamo ivu niyo imana yakuyemo umuntu niyapfuye asubira muri rya vu nyene yavamo imana yamuremeyemo hanyuma nashaka kumva yuko aha murongo 23 verset 23 irerekana neza ko Edeni arahantu yavuye agenda ku isi bavuga bakora andra Eden ahiri bamwe bavuga Kongo abandi bakavuga ikindi gihugu bakavanga Iran bakavuga ibiki ariko Eden ashaka twumve yuko atari ahantu utora gucya ku isi ngo niyo Eden ari abantu numvise bazunguruka isi yose akorondera ngo Eden ariho Eden ni ahantu hitwa presence de Dieu ukubaho kw'Imana ni muri presence y'Imana ariko bamaze gukora icyaha Imana ngo yarabasohoye barava muri Eden barava muri presence de Dieu bagenda ku isi kurima ku isi murongo wa 24 Imana irabirukana hanyuma ngo cishiraho musoko soma neza abakerubi uvuga abamarayika bafise inkota ya kumuriro une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie izibira Adam na Eva ntibasore kwinjira muri Eden kwera muri Eden hariyo igiti cy'ubuzima l'arbre de vie ejo nabisukura gatoya hari ibiti byinshi muri iyo biti byose hari ibiti bibiri bisagaciro hari igiti cy'ubuzima hamwe n'igiti cyo kumenya icyiza n'ikibi l'arbre de la connaissance du bien et du mal rero icyo giti cy'ubuzima Imana yakibabujije ariko yabujije igiti cyo kumenya icyiza n'ikibi bo bahisemo kujya kurya igiti cyo kumenya icyiza n'ikibi urumva ko ni Satani aramubeshi Satani ntiyashaka ko bajya kujya ku giti cy'ubuzima ariko ashaka bajya kujya ku giti cyo kumenya ikibi n'icyiza hanyuma ngo acaza abamarayika basi impota y'umuriro bababuza nibasure kwegera aho icyo giti cy'ubuzima kiri nashaka nsigure yuko icyo giti cy'ubuzima l'arbre de la vie ni Yesu Kristo yari image chapo cha Yesu Kristo wenyene ubwiwe kuko Yesu niwe atanga ubuzima budashira ariko ngo hariho ngo abamarayika bakerubi basi nkota y'umuriro bisigura yuko kugira ushikire Yesu Kristo iyo nkota irakwica mu buryo bw'impwemu bisigura iki kana bisigura birasa nibigoye gatoya bisigura yuko kugira uronke ubwo buzima budashira biri muri Yesu Kristo utegerezwa gufa mu buryo bw'impwemu cyangwa bw'umwuka cyo gituma Paulo avuga ati sije nkibaho ni Kristo abaho muri jewe uteza kwemera gufa muri kamere dala share muri kamera yawe kugira ushobora kuronka ubwo buzima budashira buri muri ico giti cy'ubuzima ari we Yesu Kristo umaze kumwizera ukare kuri byo wawe ukamwakira nk'umwami n'umukiza ucuronka ubuzima budashira mu ndwiza rero dushambandanye gice ca kane tuvuga ibindi bikomeye kuvyerekaye abana ba Adam na Eva ndabasavye musome gice ca kane cyose kugira kwa mbere muzotahore neza cyo nzo ko navuga mugira umunsi mwiza ndiho abahezagira